Umugambo uri ku butegetsi SNUD FDD uhamanota menshi Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu awukomokamwo mu kiringo c'umwaka umwe amaze ari kuri iyo ntebe. Ibiro bijejwe kumenyesha makuru muri SNUD FDD vyabwiye Ijwi ry'Amerika ko umukuru w'igihugu yashitse afata ingingo zikomeye zo guteza imbere igihugu. Aha vyashimangiye cane cane ku kugwanya igiturire n'abanyonora amatungo ya leta aho hagarujwe amafaranga arenga imiliyaridi 40 y'amarundi yanyururizwa mu matagisi n'amakori mu makomine abahora bayatoza nabo bakabogozwa mu gihugu cose. Iyindi ngingo ishimagizwa niyo kurekura abanyororo barenga 5,000 harimo abamenyesha makuru 4 b'ikinyamakuru Iwacu, kugurura no gukura ibihano ku maradiyo 3 yari yugawe harimo Bonesha FM ikorera I Bujumbura na BBC y'Abongereza, guhakaryo impunzi zirenga 50,000 guhunguka bavuye mu Rwanda, muri Tanzania no muri Congo. Ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu mugambo SNUD FDD vyemeza ko umukuru w'igihugu ari mu nzira nziza yo kubugura Burundi ku civugo ca leta mvyeyi leta nkozi. Naho biruko umugambo SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi watahukanye ikibanza ca kabiri mu matora yashikanye prezida Ndayishimiye ku butegetsi, wowe siko ubibona. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Agaton Gwasa atwara uwo mugambwe utari muri leta ariko uri mu nama nshingamateka, avuga ko leta yashize imbere gukumira abandi muri uyu mwaka wose uheze.
Kiretse ko umuntu yonegura nje ntabyo mbona noshima mu byo kuri twe, niwashaka no ku ruhande rwa politike tugiye kuraba iburabuzwa rya politike turacabandanya turibona hirya no hino, mugabo ni umwaka urangiye niwashaka tugiye kuraba uko abarundi babayeho ku gihugu cyifashe. Nta ntambwe novuga ngo yaratewe haba mu by'imibano abantu, urabona yuko ari ikumira umenga abafata ko ari abarundi nawe umugambi wiwe gusa, urabya baha amabanga yo kurongora iki canke kiriya. Nimba kumbure mu byo yumvira yibaza ati ntibo kumbure botwara neza gusumba abandi, ubuzima bw'abarundi bukisununura gusumba, mbono menga ahubwo cabaye igihushane.
Yamara umugambi IPD ziga mibanga ishami ryegamye ubutegetsi muhuza na SNL. Abdul Karim Aburongoje nawe mu kiganiro yatanze arashima ko Uburundi bwaronse Ingabire ya Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu. Abdul Karim arafise icyo yisabira iyo Ngabire.
Turaze uko leta n'umukuru w'igihugu bariko barakora umugambi w'iperezida gaturifuza yuko bobandanya bashyira ingufu ku bisata bibiri, igisata kijanye no kugwanya ibiturire n'abanyuruza amatungo y'igihugu, kuko nk'uko mwese mubizi umukuru w'igihugu yama nawe nyine abivuga yuko yifuza yuko abarundi bose boronka icyo bafungura kandi bakaronka n'amafaranga batunga mu mufuko. Twabonye abantu bagiye bakugwa mu mabanga kubera ko inyifato yabo ibangamiye ubutunzi bw'igihugu. Twoshima rero yuko iyo ngendo ikwira hose ntibihagarare kuri barya twabonye gusa cyane twumvise. Icya kabiri turifuza yuko boshira ingufu mu ngendo yo gutwara neza abarongoye abandi bakumva yuko bahari ku neza y'ababitura bose.
Ku ruhande rw'amashyirahamwe yigenga yandikiye umukuru w'igihugu amubwira ko umwaka wiwe wa mbere w'ubutegetsi waranzwe n'iho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu. Mu rwandiko rwayo rigiteka ikebura perezida Ndayishimiye ko yohagari ku byicanyi kuko ryaharuye abantu barenga 550 bangana n'ica kane cy'abaharugwa ko bishwe mu myaka 5 ya nyuma y'uwo yakoreye mu ngata. Ansel niko yagize atwara rigiteka kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
Aho muri abo 554 250 batuye ibiziga novuga vyicwa bagata mu mazi mu mashamba mabarabara makanivo, ivyo vyose bigate mutima hagaze rigiteka. Twongera tuti rero ahagarariye ubutungane ahagarara umutekano mu gihugu abakora mabi kwayiyamiriza mu majambo bahanwe navyo, ndetse mbere vyogarukana icyizere n'abahunze bagahunguka hama n'abasanzwe bafasha Burundi bakabafasha koko bimwe biboneka kuko bafatira kugenda agateka kazi na muntu n'intwari ibereye biri mu gihugu.
Icyo bikoze ayo mashyirahamwe arashima imvugo nziza y'umukuru w'igihugu akamusaba ko imvugo yojana n'ingiro. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.